Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Turabahe mwiriwe ncuti bagenze muri komora kuri kigano vya Radio Indundi Culture n'umwanya wa makuru mu Kirundi. Amakuru yo kuri uno mugoroba ku wa gatanu itariki ya 11 kwezi kw'indwi 2025 hagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Hari umukenyezi yitwa Donavine Nsabimana yari mu rwego rw'abahuza wo mu gacimbiri ka Gitabazi ni mucahoze citwa Komine Vugizo intara ya Burunga yagandaguwe mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu kugura umwimbu w'ibigori mu kigo Anagesa birabandanya bikaba bishikirizwa n'umushikanganyi mu vyajejwe harimo uburimyi Cosper Dodico. Ubuyobozi bwa Komine Muha mu mwanuko bw'isagara ca Bujumbura buremeza ubukene bw'amazi bwibonekeza mu bice bimwe vy'iyo komine na narya hari umugambi witirwa amazi wota uri mu yaranguriwe muri iyo komine ariko ubuyobozi bw'iyo komine burizeza ko nyagwe ku ivyo bibazo bigiye gutora umuti. Muremenye ku munsi wa gatanu tubashikiriza inkuru ijanye n'imico kama uno munsi tuyaga ku bibanza ndangakaranga igihugu gifise nk'ibimazi n'uruhara rwabyo mu iterambere. Amakuru saya gusa tubafitiye n'ayandi n'amakuru agari mu bw'ivyuma na matu yabona Yesu Dieudonné niyo yanzigamye njye ndabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo.
Radio Indundi Culture.
Hari umukenyezi yitwa Donavine Nsabimana yari mu rwego rw'abahuza bo mu gacimbiri ka Gitabazi mu cahoze citwa Komine Mvugizo wabo ari Komine Nyanza intara ya Burunga yagandaguwe hakoresheje umupanga mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu n'isaha zitanu. Akaba yagandaguwe n'umugabo yitwa Nyandwi Boniface avuka mu gacimbiri Mahembe kuri uyu mutumba. Uwo mukenyezi yabako wa Gikuzi mu gipolisi bemeza ayo makuru bavuga ko uyo mugabo inyuma yo gukora iryo bara yaciye ahunga bakavuga ko mu gipolisi batanguye amatohoza mu ntwaro bamagarira abo barongoye kuba maso no gufasha kugira ngo uwo yakoze ibara afatwe. Iyi nkuru twayikesha mugenzi wacu Serge Sindayigaya akorera ngaho mu ntara ya Burunga. Kugura umwimbi w'ibigori mu kigo Anagesa birabandanya bishikizwa n'umushikiranganyi mu vyajejwe harimo uburimyi Prosper Dodico mu gihe naho abarimyi bidoga ko kubariha biteba. Uyo mushikiranganji amesha kubu abarimyi bazoriho biciye mu mabanki aho bagasabwa kuguruzwa amakonte. Amenyesha kandi ko abafise ayo makonte bagiye gutangura kurihwa vuba kurikira umushikiranganji mu vyajejwe harimo uburimyi Prosper Dodico.
Kuri ririma ryahitse muraziko ko twaronse umwimbu mwiza w'ibigori tukanashinga n'igiciro c'igihumbi n'amajana indwi ariko rero twarabonye yuko abacuruza ibikorwa twabo ntibubahirije ico gihumbi n'amajana indwi. Tuca tubanza kubwira bene gihugu yuko iryo gura uburira bandanya mugabo akabije twashizemo nuko abene gihugu bazohemberwa ku makonti kuko dushaka kubamenyereza gutunga makonti kugira ngo kuriha bizohore biborohera kuko murazi yuko maze gutunga konti muri ajya ma institute of microfinance za poste za finafu n'izindi. Iyo maze gutunga konti amahera gacako ubufise ububasha bwo gusaba n'ingurane. Uko rero niko rero dushaka kuzoteza uburimyi imbere yuko amahera y'umurimyi azoraca kuri konti kugira ngo batangure bamenyerane na banki hamwe nawe agize ikibazo ashakwaka ingurane cyangwa agize kwagura ibikoresho akaka ingurane. Cyangira ko rero ndababwira yuko amahera yo kuriha ibigori ubu yarabonetse ubu rero abarimyi bashoye ibigori bitabiriye ako kabo ko kugura amakonti yuko mu minsi ya vuba dutangura kubariha. Nacangira ko rero mbwira bikorera utwabo babiguze ibigori ibyo bazobikoresha ngaha mu gihugu bongere babigurishe barafise uburenganzira. Mugabo uzoshaka uruhusha rwo kubijana hanze impusha turazitanga n'ubutiko turazitanga mugabo uruhusha ruzohabwa umuntu akura ibigori muri Anagesa. Kubera igihe twababwira tuti babigure kubene gihugu igihumbi n'amajana indwi ntabyo bubahirije kiretse ububiko bwa Anagesa buheze niho dushaka gusubira gutanga uruhusha waribo wese akabisohokana igihugu.
Ubuyobozi bwa Komine Muhamunuka bw'isagara ca Bujumbura buremeza ubukene bw'amazi bwibonekeza mu bice bimwe vy'iyo komine na yari umugambi witiriwe amazi wota uri mu yaranguriwe muri Muha bumenyesha ko kimwe kiri nyuma y'iryo bura ry'amazi ari bikono bishikira mu amazi haraho vyamenetse. Umuhanuzi wa Musitanera jeje iterambere muri iyo komine Venice Ndabagoye yizeza abanyagihugu ko bituye iryo shirahamwe kugira ngo bisubirizwe. Tumukurikire.
murabona ko igisagara ko cari cyubatswe mu myaka iheze siko kiri mu gitera cyaguka kugero kandi bwa ko ari rurerure akabaho bimwe bimwe bica bigenda biragiye kibazo sito nk'amazi amazi yari yagenewe kitararonka ayandi makarte yongera ko usanga amazi acya bikibazo turabona ko ari ingorane mu kibazo cy'amazi tiko turabaza muri ejo rero tubwiye ati n'imiringoti yatwara ayo amazi imwe imira amazi gusaza ni ya kera kize kure bisaba ko basubiritse impamvu usanga amakarte amwe amagiye aragura amazi hariho bagira neza bashobora kujya gufasha muri ico kibazo cy'ata cy'amazi twarafashe ngo turaronka naho biragera ku rugero rushimishije kugira ngo bashobore gukwira hose ariko wowe nishe yitwa amazi water ashobora gutanga amazi bishije uburyo bwo kugira forage yabimba mu kuzimu rero hari amakartier atari make forage yakogwa aho twovuga nki muri zone Musaga hariho quartier Kamesa na quartier Kinanira mbere hamwe na quartier Gasekebuye muri zone Kanyosha naho muri quartier muri Musama muri quartier Gisu muri Kajiji muri Nkengabusoro naho muri Ruziba na Nyabugete na Kizingwe bihara rero ho gitangi kiri muri serire gitaramuka quartier Ruziba cyo cyaragize kibazo gihononekara nibyo saho honyene aho nyene ari cyo nawo amazi wota kugira ngo barabishobokora kugira ngo byononekaye bishobore gusubirizwa amatangi ari mu nzira ari karashika amaze gushikana itangi zitanu n'izindi zirimo ko ziraza mu minsi mikenyi aho hose byagiye bironekara birasubirizwa mu gihugu ihumure yoronka nuko ababijeshwe cyitwa cyaje bari kubatayica batareza amaboko kandi na administration nayo nyene igume bikurikirana hafi kugira ngo arabe yuko umunyagihugu bashobora korohezwa mu koronka amazi
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu arabandanya ishira hamwe muzamakungu riraba ivyigwirirana ku isi Finwap rivuga ko ubutunzi igihugu gifise gukoreshwa neza kugira ngo umurundi wese atanumwe avuyemwo ashikigwe mu gihe buri wa 11 mu kakara makungu ahimbaza umunsi muzamakungu wahariwe igwirirana ry'abantu usereka iryo shira hamwe mu Burundi yavuze ko ibisata byose byoshigwamwo ugwaruka kuko nago rufise uruhara mu iterambere Jidikayeri RG yamenyesheje ko babwizwa kubandanya fasha kugira ngo ubutunzi bw'abarundi butere imbere inkuru ya mugenzi wacu Olivier Kwizera
Kugamakuru atangwa n'ishami inkuza makungu iraye ivyigwirana ry'abantu birasaba ko ugwaruka gwitabgaho kugira nago ruterere mu iterambere ry'igihugu iryo shirahamwe nyene rivuga ko ugwaruka rukwiye gushigwa mu bisata byose
si nous voulons transformer ensemble
nimba twese hamwe dukeneye guhindura Burundi nkuko biri mu mbona kazoza iyo mwaka 2040 no mwaka 2060 turakwiye gukorera ugwaruka kugira ngo nago rushobore gushika mu bigero ko rufise uruhara iterambere ni muri iyo ntumbero ishami gishyiramo mpuzamakungu rirabyigurirana ry'abantu bibaza ko ukwigenga kugwaruka mu by'ubutunzi mu by'intwaro ibereye n'uburongozi bwiza ari ikintu nkenerwa
Uwiseruki iryo shirahamwe mu Burundi agaruka ku byo Burundi bufise nk'ubutunzi ahavuga ko ubwo butunzi bwohingurwa ku neza ya bose
Icyo kumenya ku bwanje Burundi n'igihugu gifise ubutunzi ubwo butunzi rero bubwirizwa gukoreshwa ku buryo abarundi bose atanu mwavuyemo bashobora kubushikira
Jidikayeri RG amenyesha ko ibyo byose byokogwa hisunze imigambi ndetse n'amategeko leta imaze gushiraho
byokogwa biciye mu migambi itandukanye haba mu mbona kazoza y'2040 n'2060 mu mugambi w'igihugu iterambere ibyo bigakogwa hisunze amategeko leta yashinze
kubiraba iryo shirahamwe n'uko ribwirizwa kugira uruhara kugira ubuzima bw'abarundi bworoherwa
Est-ce que tous les Burundais sont capables
Abarundi bose biroroha ko baronka icyo bafungura twebwe bitwega turatahura ko dutegerezwa kubandanya gushigikira kugira ubuzima bw'abarundi bubandanye bumera neza no mu bihugu biteye imbere bibandanya byitwara ikiterambere n'ubu biracashoboka ko abarundi nabo babaho neza
Hahimbaza umunsi mpuzamakungu wahari wigwirirana ry'abantu ishami ryishira mpuzamakungu iraye ivyigwirirana ryerekana ko Burundi bufise abantu baharugwa ku miliyoni 12 n'ibice bitatu nk'uko biri muri rusansumo y'abanyagihugu burara uburimyi n'ubworozi yo mu mwaka wa 2024 uyu munsi mpuzamakungu uhimbaje ku kivugo ubwigenge kugwaruka mu by'ubutunzi ari navyo bituma rushinga imiryango nyayo yuzuye ivyizigiro
Olivier Kwizera urakenuye ibikorwa by'ubucuruzi va mu mbaho byarasubiye gutangura ahitwa kukabasazi muri quartier Mutanganure zone Gihosha commune Ntango intara ya Bujumbura nyuma yaho mu kwezi k'umunane umwaka uheze abakorera muri ico kibanza bahaburiye ivyabo biturutse ku muriro wadutse muri ico kibanza ariko bamwe mu bahakorera basaba gushikirirwa kugira ngo bagire imitayi isununuye ejide nahayo
Ugeze muri ico kibanza ushora kumva uruvangatirane rw'ugwa mu gwa mashine atunganya imbaho hamwe n'ugwa badodi misumari bari kwatiranya imbaho z'ibikoresho bitandukanye ico kibanza cyubatswe n'izuma bizwi nka tube mu gifaransa bishinze mu mpande zitandukanye z'ico kibanza hejuru gisakajwe amabati bamwe mu badandaza bariruhutsa kubona ubu barashoboye kwingunganya bagasubira ku kivi Pascal Nyandwi ndamusanze ari kwatiranya igitanda nubwo yashoboye kwingunganya n'ubu yibuka ijoro yaburiye ivyiwe muri iyo mpanuka y'umuriro
kuri jewe byarabaye ibintu bidasanzwe kuko hageze mu masaha 8 z'ijoro numva ko telefone ivuga ngo mfite ahiye satu z'ijoro duce ngaha kugira tubare umuntu yokarura n'ibintu bya Kenya dusanga ibintu byose byahiye bikoresho ibintu twanze ibintu by'imbaho atakintu na kimwe umuntu ashobora gutora hanyuma rero twasaba tuyungunganya tubaka ukagideni hama rero gushikaye ni isaha abakiriye bariko baratangira baza baraza kandi dushima ko akazi karasubiye gukora kuko ngaha umukenda mwakira cyakano site ngaha umuntu ashobora kuza kutagura
nubwo yatanguye gukora Nyandwi hamwe n'abagenzi be bakorera muri ico kibanza basaba gushigikirwa kugira baronke imitahe nk'iyo bahorana
hari ibyo tudafise umva mitahe nayo dufise usanga uri ngaha ufise nk'agatanda kamwe ufise umuryango uri hinzu usanga ari kibazo umva turonse mitahe turabona ko ibintu byose bikagenda neza
uko kwingunganya kandi nako kuvugwa na Jean Mukeshimana ajoje ico kibanza nawe yemeza ariko ko gushika ubu abakorera muri ico kibanza bakeneye gushigikirwa
bari yungunganya rero tubagira ico kuza turaziganya nico gituma rero byacu bitworohera aho ikibazo kihabereye cyo gusha aracari hagahaze kuko ntiturasubira kuronka umutahe ngo dusubire kuronka ibintu byose uko byari biri mbere isoko itarashe
igihe cyo kibanza cyashya mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze abarongoye icyo kibanza batangaje ko ibidandazwa by'agaciro ka miliyari zitanu amafaranga y'amarundi arivyo vyahiriye muri iyo soko
Abadandaza bafise utuzu tw'ubudandarizo mu gisagara ca Bujumbura bafise amakenga ko hamwe ingingo yo gukoresha amafagitire avuye mu mashini atangwa n'iryo kijeje kwegeranya amakuru n'amatagiso bere batokoroherwa abadandaza bavuga ko bafise imitayi mito bitoshobora ko bagura iyo mashini igugwa muri kino gihe amafaranga y'amarundi agera ku miliyoni n'amajana atanu ivyo bakabona ko vyo bahombya bagasaba ko iyo ngingo yo guma ku bafise imitayi minini aho ni mu gihe ukugara inzu zimwe z'ubudandarizo byatanguye kuri uwa kane mu gisagara ca Bujumbura bitangujwe n'umushikiranganyi mujajejwe harimo ikigega ca leta Udirongeje Imana
abo twaganiriye n'abadandaza bafise amabutike mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bagumana icizere ko batarabwa n'ingingo yo gukoresha imashine zisohora fagitire z'ikigober cegeranya amakori n'amatagisi abo banyamabutike bavuga ko hamwe byogenda uko batobishobora kubera bakoresha umutahe muto abanyamabutike babona ko leta itogumishiraho ibintu by'amakori maremare mu ntumbero y'ukorohereza nabo badandaza
sinavuga ngo ni kutwika imitsi gusa barabuka ndi kuntu batugenza
babagenza
kure amahera ni menshi
bagashyira nko
kurara
ubwo buhinga bushasha bwo gutoza amakori buri mu byatumye ubushikiranganje bujejwe iby'ikigega cya leta bwugaramaza mwamwe y'ubudandarizo mu gisagara cya Bujumbura kuri uyu wa kane ingingo Nestor Naono yaburamutswa avuga ko igiye kubandanya
ingingo ya mbere twaravye n'ukuntu babo mashine usohora fagitire ziriko zirakora wasanze hariho abariko barabukoresha n'abandi batabugira hariho n'abandi babufise mugabo ugasanga ama fagitire bashizemo make ugereranije nayo baba badandaje twakiye rero tuja no kuyindi ngingo yuko no mwaka abaguzi bose bategerezwa gusaba fagitire batayisavye byo baguze tugaheza tukabifata bakaza kubigombora barishe ibice 20% cy'ivyo bari baguze bidafise kirero ni gikogwa tugiye kubandanya yaba ngahe Bujumbura yaba no mu gihugu cyose
abadandaza barabwa n'ingingo yo gukoresha imashine zisohora fagitire akaba arabafise umutaho uri hejuru y'imiliyoni 25 mu mafaranga y'amarundi nkuko ikigobe akibyemeza
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama
mwamaze kuvyumva ubu n'umwanya w'inkuru y'imico kama inkuru tubashikiza imisi yose ya gatanu no musi tuyaga kubibanza ndangakaranga igihugu gifise nk'ibimazi n'uruhara rwavyo mu iterambere umuhinga yanonoso ibijanye no kuzura ibisigarira vyakahise n'imbere yakahise asigura ko n'ubu ivyo bibanza bigwiriye mu gihugu yamara hanegura ko bishobora kugenderwa n'abanyamahanga gusumba barundi inkuru twashatse kubasubiriramwo kaba yateguwe na mugenzi wacu Norisindo w'Imana
Nagitigiri nyizi na gushikubu ababikora kwa matohoza bereka na kuibanza nkibyo bibitse tunga ndanga karangu Burundi bwisangije ariko umuhinga ashikiriza ko biguriye mu gihugu kuko iki kibuzi ari kubitohoza ko Sadiki Eliya ahubwo asanga mu gihe cya none byari bigeze kuvyazwa umusaruro
nk'ubu nka karorero nko kugasomukanya kararo imakebuko urasanga abagirayo imigirwa itandukanye aho hantu hari sumo akugira hakabaho ni shamba aho nagira kwatira abapfumu cyangwa gukora nibindi bintu ni sumo itanya bavyeyi hariho kandi nindi sumo bitanya kiniga byo byabajyatire kwa barozi rero uretse ngaho hari hano heshi cyane tuvuze kwisenga gibuye riri butarangira muri commune Gisuru zone Ndemeka baragenda kugira ibintu bitandukanye n'abantu mbere baranararaye bisigura yuko izo site zirahari mu Burundi hasigaye gusa ko tubivyaza umusaruro
mu gihe c'iterambere rya none ariko uya nonosuye ibijanye no kuzura ibisigarira bya kahise n'imbere ya kahise hanegura ko hari bibanza biriko biraheba kugenderwa n'abarundi imbere y'abanyamahanga
kuri ndade abantu bo baradu gakora bibuye nangurira baduze muri bisi za Otrako bagajyoherwa bagenda batagiteka amakazi ya inzoga bagatwara inyama impene zibaza kujya kuza kokeza bakirigo baratambara karenga ku mugoroba nka saa 10 saa 10 bagasubira kamano uno munsi ivyo bintu navyo turasura kubona uno munsi kandi abafise amafaranga barahari aho kujya kurira amafaranga hariya baje kuyarira mububare canga hantu mbere usanga ari nahabi
none ico tandukanye bibanze igihugu camanye nk'ibimaze ico bigiki Dr. Elias Sadiki
ntaje wose no vango iki gifisa kabirya ndumwe imbono ya rusangi si imbono y'umuntu umwe ico gituma rero iyo bagiye kugira iryo barugwa babigira bishimikije ako kabirya gahurijwe ko na bose ako kabirya kabonekera mu matohoza abera mu basanzwe bahurumbira mu basanzwe barahabaye bazi ivyaho
ubaho ibintu bigeze rero uwo mwigisha mu za kaminuza habona ko kugira ibibanza bize bibyari wa musaruro igihugu cyo bikora ko ivyigwa byotuma habe byoshigwa ku rutonde rw'ibibanza ngendegwa by'isi yose
turabona yuko ibitarabarugwa byose mwiryo barugwa bisako dutoramwo ibibanza ndangakaranga biruta ibindi mu kabirya kotuma abakerarugendo n'andi bantu bahahurumbira leta rero yagomba guhitamo ivyo yoba yarabaruye gahitamo ibanza amunani ndi guca 10 bifisa kabirya gusumba ibindi ivyigwa bikagirwa ko neza gose cyane ku ivyo bibanza kugira ngo hazatogwemo ikibanza kimwe cyangwa bibiri bijya ku rutonde rwibanzwa ngendegwa byo kwisinzima
amasezerano mpuza makungu yereke yitunga ndanga karanga Burundi bwagiye buratera ko igikumu kuva inyuma y'imyaka igihumbi 1970 yategekanya ko igihugu cogiye kiragira urutakaranga biri mu gihugu n'ingene byifashe n'imiburiburi imbere y'imyaka 5 urutonde abahinga bamwe bemerera gwakozwe rukanatanga igiceranyo nubwo mu mwaka w'2018 imbere y'itohoza ryo mu 2022 ritarerekana icegeranyo cyanyuma
nino ngaha amakuru twaye twabateguriye yarangiriye nkengurukire mwese mwariko murayumviriza nkengurukire matu yabo na Yesu amfaje mwabwi ivyuma Dieudonné niyo yanzigamye nabashikirije ndabifuze kuwanda yambwira umunsi mwiza murakoze